Guinea Radio, Izuja America. Kadi juzi Amerika ibugiri Washington DC mukirundi no mukinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22 mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu mwiriwe shuti muduteza amatwi ni Fidel Niyongabo abaramusaba ikaze mu makuru yakakanye mu Burundi abagize leta basoje umwiherero w'iminsi 3 umugwa mukuru wa politique Gitega barariye hamwe ivyo leta yategereza gukora itakoze
ibi rero tubigize mu ntumbero kugira ngo muri aya mezi ya nyuma ahereza umwaka twisuzume turabe neza ikiviko turiho tukijana nk'uko bitegerezwa kugira ngo aho tuza gusanga tugoyagoya umwaka buce utangura tuze tuwutangurane ingoga nyinshi
uyo ni perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye asoza uwo mwiherero mu Burundi kandi ishyirahamwe ryigenga ryitaho agateka ka muntu ryasohoye raporo rivuga ko ari abantu banyuruzwa ababura irengero n'ababorezwa igufa biyongeye cyane kuva mu kwezi kwa kane uyu mwaka imigwi 9 igwanya leta ya Ethiopia yagize urunani mu ntumbero yo gutuma haba ikiringo fata kibanza cya politike muri Ethiopia abantu bitwaje ibigwanisho bishya abasirikare bagera kuri 15 mu gitero bakoze ku kirindiro cy'igisirikare mu bumanuko bushyira uburengero bwa Niger ubwego bw'uburenganzira bwa muntu bw'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rukoraniye i Geneve mu Buswisse ku kibazo cya kudeta yo muri Sudani idonido ry'amakuru avugwa hirya no hino ku isi imigwi 9 igwanya leta ya Ethiopia yagize urunani mu ntumbero gutuma haba ikiringo fata kibanza cya politike mu gihugu iyo ngingo yatangajwe no munsi kuwa gatanu ntiyoroheye umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed muri iki gihe inteko zigwanya ubutegetsi bwiwe zisagirije umugwa mukuru Addis Abeba iyo mirwi itangaza ko ishizeho urwo runani kugira ihagarike ingaruka mbi z'intwaro ya Abiy Ahmed ku banyagihugu bo muri Ethiopia nyinshi muri iyo migwi irafise abagwanyi naho bidatomoye ko yose irafise itegekanijwe ko ayo masezerano ategwa kwigikumu i Washington kumuhinga mo uno munsi kwa gatanu ubwo runani rwitwa United Front of Ethiopian Federalist and Confederalist Forces rurimo umuhari Tigray Liberation Front TPLF mu mfunyapfunyo umaze umwaka ugwanya leta ya Abiy Ahmed mu ngwano yahitanye abantu 2,000 ikanakura muzabo abandi barenga miliyoni 2 iyi ndirimwo ni Oromo Liberation Army OLA na Agao Democratic Movement ADM abategetsi b'ibihugu byo muri Afrika no mu burengero bw'isi basabye ko haba amasezerano yo guhagarika iyo ngwano bidatevye abantu bitwaje ibigwanisho bishe abasirikare bagera kuri 15 mu gitero bakoze ku kirindiro cy'igisirikare mu bumanuko bushyira uburengero bwa Niger ni gice intagondwa z'abayisilamu zikoreramo iyo nkuru yatangajwe uno munsi kuwa gatanu n'abategetsi b'igihugu hamwe n'abajejwe umutekano abo bantu bitwaje ibigwanisho bateye ikirindiro cy'igisirikare kiri mu mihana y'ahitwa Anzuru hafi y'urubibe n'igihugu cya Mali ku muhingamo wo ku munsi wa kane Amadu Haruna Mayiga ari mu mugwi ujejwe amahoro n'umutekano ujejwe gukurikirana intambara zibera mu karere k'umumanuko bushyira uburengero bw'igihugu avuga ko kubera inguvu z'abakora iterabwoba abasirikare bavuye kuri icyo kirindiro baja ku kindi kiri hafi ya amenyesha ko abasirikare bari hagati ya 10 na 15 bahasize ubuzima mu gihe abandi 15 irengero ryabo ritazwi gushika ubu nta mugwi uratangaza ko ari wo wakoze icyo gitero nyamara umugwi ukorana na leta ya kiisilamu warishe abasivili 2,000 mu bitero wakoze muri icyo gice nyene muri uyu mwaka icyo gitero kibaye iminsi 2 nyuma y'uko abantu 69 bishwe mu kindi gice kiri hafi y'urubibe na Mali imigwi yitwaje ibigwanisho yarongereje ibitero muri Niger Mali na Burkina Faso mu myaka ya vuba
Washington ijwi rya Amerika
ubwego bw'uburenganzira bwa muntu bw'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rukoraniye i Geneve mu Buswisse ku kibazo cya kudeta yo muri Sudani Thomas Kamilinda araduha ibindi
afungura inama komiseri mukuru w'ishami rya Loni rishinzwe uburenganzira bwa muntu madame Michelle Bachelet yatangaje ko kugeza ubu abasirikare bamaze kwica abaturage 13 no gukomeretsa abandi barenga 300 i Khartoum kuva bamaze kwigarurira ubutegetsi ku itariki ya 25 y'ukwezi gushize Bachelet yavuze ko ahangayikishijwe n'abantu batabarika batabwa muri yombi n'abazimira barimo impirimbanyi za societe civili abanyapolitiki n'abanyamakuru Yasabye abasirikare akomeje kurekeraho gukoresha ingufu no gusubiza ubutegetsi mu maboko y'abasivili kugira ngo Sudani ibashe gusubira mu nzira y'amategeko n'impinduramatwara. Muri iyi nama Ubwongereza, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubudage na Norvège batanze umushinga w'umwanzuro umwe bahuriyeho basaba ko inteko y'uburenganzira bwa muntu y'umuryango w'abibumbye ishyiraho intumwa yihariye yo gukurikirana ibya Sudani. Iyi nama ibaye umuryango w'abibumbye ukemera ambasaderi wa guverinoma ya Sudani abasirikare bahiritse niwe uyihagarariyemo igihugu cye nta ntumwa abasirikare bari ku butegetsi i Khartoum bayoherejemo.
Ayo yari amwe amwe mu makuru makuru avugwa hirya no hino ku isi. Radio Ijwi rya Amerika ibandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mushobora no kudukurikirana kuri Facebook mu kibanza cyacu cya internet aricyo www.radio.com. Mu mwanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi. Ishyirahamwe ryigenga ryitaho agateka ka muntu ryasohoye raporo rivuga ko hari abantu banyuruzwa abirengero ryabo ritazwi n'ababorezwa igufa biyongeye cyane kuva mu kwezi kwa kane uyu mwaka mu ntara z'igihugu. Eroje wiri kaneza niyo nkuru dufite ari Nairobi muri Kenya.
Ishyirahamwe ryasibere rigizwe n'abahinga batatu bigenga bose n'abanyamahanga bakaba bakorera amatohoza ku bijyanye n'agateka kazina muntu mu Burundi. Kuva hagati muri uyu mwaka bemeza ko hiyongereye ibitigiriza abantu banyuruzwa bakabigurengero n'abarezwa igufa. Muri aya meza hezeho rivuga ko byabaye akabarore. Yemeza ko abantu mirongo bahagaritswe babarezwa igufa hagati y'ukwa kane n'ukw'icyenda nyuma yaho yibonekeje imigwi y'abantu itwaje ibirwanisho bateye mu duce dutandukanye ku butaka bw'u Burundi. Kuva mu kwezi kw'indwi honyine IDHB rivuga ko abantu mirongo ibiri ari bamenyekanye ko banyurujwe. Nonege bande babakorerwa kwa totezo wa bahinga bavuga Karinate Sakiyana umushakashatsi mukuru amaze imyaka hafi 25 akorera ku bibazo byo mu karere k'ibiyaga binini bya Afrika yacishwe ijwi rya Amerika.
Les groupes les plus visés sont les personnes soupçonnées de collaboration avec des groupes armés. Donc on retrouve par exemple des habitants de certaines régions.
Imigwi yibasirwa kurusha n'abantu bikekwa gukorana n'imigwi y'abagwanyi. Aha nk'akarorero harimo abanyagihugu bo mu duce dufatwa nk'utubamwo abagwanyi ubutegetsi nko muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi. Ariko hari n'abanywanyi imigambwe nka Senere. Akenshi bahagarikwa ata amategeko akurikijwe. Ibitero hamwe na hamwe byatize urwitwazo ku bategetsi kugira ngo batoteze bafunge bongere bakubagure abikekwa kubagwanya.
Emprisonner et torturer leurs opposants présumés.
Certains ne mettent pas de garde nous à ce qu'il y a des assigura ko cyafashamez menshi kandi bakicariye.
Nous avons recueilli de nombreux témoignages directs et très détaillés de la part de victimes, de témoins oculaires.
Toi on s'est d'abord on a bitubwira ibyabaye harimo aberekewe n'amabi abahoze bafunzwe cyangwa inshuti zabo kandi amakuru yacu utorondera n'izindi mpande nyinshi kugira tuyizere. Ibyo twumvise biteye ubwoba na cyane cyane kubabarizwa igufa. Abantu bamwe baborejwe igufa n'abapolisi abandi nabo baborejwe igufa ku rwego rwo hejuru i Bujumbura ku cyicaro cy'iperereza. Abakozi bigendereza ntacyo batakoze kugira ngo babakuremo amakuru. Rimwe na rimwe uburibwe bwari kirenga ku buryo abafunzwe bapfa ibyo bavuze kugira gusa uko abarezi igufa bihagarare. Niko yongera ko ariko je Hakizimana mukuru w'ishyirahamwe Folikone F rimwe muyakorera mu ntara zose z'u Burundi siko abibona afata abahinga nk'ibikoresho.
Be n'abantu usanga hanini bakora bahiga inyungu zabo n'abo bikorana. Ibi twebwe twisunze ibyagiye birasabwa n'amashyaka mpuzamakungu atari mu gihugu berekana ko umwenge agateka kazi na muntu babikurikana gusumba twebwe turi mu gihugu. Agateka kazi na muntu mu gihugu kateye intambwe ko biraboneka ko ari inkingo zafunditswe za politiki zifunditswe n'ibihugu bimwe bimwe kugira bagumize igihisho ku Burundi.
Karinate Zakiyana asanga mukuru wa Folikone F yarengeye akarimba bakoze iyi raporo. Abantu bari kurengero no mu rw'igihugu sende hajejejwe agateka kazi na muntu urabazi sixty binyi ni muri aba urongoye ariko yemeza ko atora bamwe bamwe.
Iyo tubonye ko ariho ikintu cyashitse umuntu akabuvwa irengero ica mbere no gushikira inzego zitandukanye ni muri izo ariko muri ya nkati duheruka kugira hariho abantu bashika kuri batatu canke bane tuzatwara bonye kandi twari tuzi ko abo bantu bazimije.
Perezida Evariste Ndayishimiye nawe mu mpera z'ukwicenda mu nama inama y'abakwihugu na mareta New York muri ONU yajyashimangiye ku gihugu ciwe cyateye imbere cyane mu kubahiza agateka kakiremwa muntu.
Nous saisissons cette occasion pour demander à certains partenaires, notamment au sein du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, de faire une lecture juste.
Dufashe kano karyo dusaba cyane cyane mu gisata cya ONU cy'agateka kazina muntu ngo bagire umwihwe dudahengamye kutwigoro tw'u Burundi n'ukuduha agaciro kabereye inyifato yose yo gukumira u Burundi babushira kimigwi idasanzwe mu by'agateka kazina muntu nta kizara leta yashize mu bikorwa ikingirwa ry'agateka kazina muntu ukubaha demokarasi n'uburenganzira bwo gushikiriza ibyiyumviro n'ubwitangazamakuru. Impinduka na Tesla kenya zemeza ibidahagije kuri we.
Il y a eu quelques améliorations, c'est vrai, depuis la fin de l'année dernière. Mais ces derniers mois, on assiste à une dégradation prononcée.
Kunshuro ya mbere irishyirahamwe ryakoze raporo itavuga uruhara rw'imbonerakure y'urwaruka rwa CNDD-FDD mu gambo uri ku butegetsi mu mabi byatohoje ko abayagirizwa hanini n'abakozi b'iperereza na bamwe mu bapolisi hamwe n'abasirikare bake. Naho iyi raporo yerekana ishusho y'ibitagenda neza inama ya ONU ijeje wateye akazi na muntu iherutse gufata umurwi wakurikirana ibyaha byakozwe mu Burundi kuva mu 2015 gusubirizwa umwanditsi araba agateka akazi na muntu ibyafashwe nk'insinzi kuri leta n'abakunzi bayo atagihindutse nk'uko amasoko y'ijwi rya Amerika yabibwiye n'ibihano byari byafashwe n'umwe bwa Buraya ugahagarika imfashanyo bwa leta ya Burundi bigiye gufutwa. Ikindi kiringo cyateye impari cya nyakwigendera Perezida Pierre Nkurunziza mu 2015 Burundi buracyafatwa nka kimwe mu bihugu bihonyanga ubwigenge bwa kiremwa muntu mbere hari abahinga babwereranya na rimwe mu macuniro yo mu bihe bya none. Eroje urika neza ijwi rya Amerika
wanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu
kire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza inzwi gushikiza imvi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara.
Mu Burundi kandi abagize leta basoje umwiherero w'iminsi itatu ku mugwa mukuru wa politike Gitega. Inkuru ya mugenzi wacu Tie Claver niyo nkuru ari Kigali mu Rwanda.
Umwiherero wateguwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu ofisi ntumbero yo guha leta umurongo ngenderwa ko mu itunganywa ryiza ry'igihugu rishyira imbere abanyagihugu nk'uko byateguwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ubwiwe.
Hariho kubatunganiriza mu mutekano, kubatunganiriza mu butungane, kubatunganiriza mu kubona yuko bishyira bakizana ndetse n'uko bashobora gutunganirizwa mu dukorwa twabo twa minsi yose nko gufasha nk'abakukuru cyangwa kugira ngo baronke impamba ibaherekeza mu karuhuko k'izabukuru cyanke ndetse n'abenegihugu amagara bakitse bagafashwa neza. Hariho kandi n'ibindi rwego rw'ibikorwa rwa leta rutegereza gukora bijyanye ndetse n'imico kama byifashe gute mu mashuri mu nyigisho ibijyanye no kumenyesha amakuru kwabo abenegihugu baronka amakuru bikwiye mbega abenegihugu barisanzura bikwiye.
Abakurikirana hagufi ibikorwa bya leta cyane cyane mu gisata cy'ubutunzi no kurwanya abajya ibiturire n'abanyonora amatungo ya leta n'ishyirahamwe ryigenga Oricom barashima uwo mwiherero. Gabriel Fyiri aritwara yabyijwe rya Amerika ku ico gikorwa cari caratevye. Profyiri arakebura abashikiranganji bose bagize leta bari mu mwiherero ndetse n'umukuru w'igihugu aho botumireza ijisho kurusha ahandi.
Umuntu wese yononye itunga ry'igihugu aca ahanwa bikurikije amategeko. Ibyo rero bararaba ko biri ko birakurikizwa kuko twebwe ingene tubibona tubona abantu biba igihugu mu by'ukuri twebwe ntitubona kumenga ubutungane hari cyo bubabaza. Ingingo ya kabiri ningingo ya mirongo icyenda na gatanu ivuga yuko abo bantu bose bateza kwerekana ubutunzi bwabo. Ibyo rero kugeza n'uno munsi ntibiraba, ibyo bintu bakabitorera umuti. Ikigira gatatu nibijyanye no kumenyesha amakuru, go kugurura ibimenyesha amakuru nka BBC hamwe na Voix d'Amérique radio y'Amerika.
Umukuru w'igihugu ndayishimiye arahumuriza abagwanya biturire kwico gisata cyo kunagura ubutunzi kitibagiwe. Yifuza ko igihugu arongoye kije mu bitunze ku isi
kugira ngo ubutunzi butere imbere. Hariho byinshi biba bikenewe, tutibagiye rero no kubungabunga itunga rusange. Ibi rero tubigize mu ntumbero yo kugira ngo muri aya mezi ya nyuma ahereza umwaka twisuzume turabe neza ikiviko turiho tukijyana nk'uko bitegerezwa, kugira ngo aho tuza gusanga tugoyagoya umwaka buca utangura tuze tuwutangurane ingoga nyinshi, ubuhinga, ubwitonzi. Sinumva ingene Uburundi butari mu bihugu biteye imbere mu gihe dufite ibintu byose bibaho bishobora gutuma dutera imbere. Turafise ubutare, turafise isi nziza, igihugu cyacu gihagaze ahantu n'ibindi bihugu bigikenera cyane, tugaca tugira n'abarundi n'incabwenge. Uburundi bwari bukwiye kuba igihugu giteye imbere cyane.
Aha Gabriel Fili aratanga intererano y'inzira yoshimikirwa ko kugira iryo hangiro rya Perezida Ndayishimiye rishikwe ko
turazi mu by'ubutunzi hari ikibazo cy'amafaranga y'agaciro, hari kibazo ibyo dushora hanze hamwe n'ibyo dukura hanze kugira ngo ubutunzi buduge. Dufise ikibazo cy'abantu b'umwina, abantu b'umunoho, abantu b'indandende. Kenshi umuntu nk'uwo usanga hari umutima hagiye inda, bagazana abantu bumva ko mu by'ukuri bagomba kuduza ubutunzi. Hanyuma kandi bakaba ari abantu batuwe kubera ubuhinga, batuwe kubera ishaka bafise n'ubwenge bafise kugira ngo baze baje guteza imbere igihugu. Nk'abantu bakugwa bagize amakosa ukazibona basubijwe mu bibanza.
Abashikiranganje bose bagize leta bashikirije ko bifuza guhindura ingendo kugira bashike ku iterambere rirama rifatiye ku nyungu z'umunyagihugu. N'umwiherero wa mbere ubaje kuva umukuru w'igihugu ahari aja ku butegetsi mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri. Uwo mwiherero w'iminsi itatu urangira kuri uyu wa gatanu uri kubera i Gitega mu ngoro y'umukuru w'igihugu. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, amakuru mu munota umwe. Ni amakuru ya video kuri telefoni igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefoni yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'imvuru nyamukuru zo muri Afurika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku Ijwi rya Amerika.
Tukivuga ku Burundi, bamwe mu bakize indwara ya COVID-19 mu gisagara cya Gitega bahamagarira abatarayandura kuyirinda. Bavuga ko iyo ndwara ibabaza ku mubiri no ku mutima. Inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika yifashishije inshuti zayo mu Burundi, murayishyikirizwa na Desire Atungimana.
Bamwe muri abo bagwaruke haciye iminsi banduye virusi ya corona bakagira amahirwe yo gukira, bavuga ko bababazwa no kubona benshi mu Barundi baradehukiwe gukurikiza amabwirizwa yo kwikingira icyo kiza. Umugwaro kamenyesha ko abafata minenegwe icyo kiza ko kibabaza cyane, akabasaba ahubwo guhindura ingendo bakacirinda bataracandura.
By'ukuri abantu benshi bibaza ko COVID atayiriho cyangwa bibaza ko yoba yarahetse. Nk'umenga ntacyo bibabwiye, ibyo kuramukanya, ibyo kugwana mu nda, ibyo gusomana, ibyo kudakaraba. By'ukuri hariho benshi umenya ntacyo bibabwiye. Jewe icyo nobahanura, icyo nobabwira ni uko bamenya yuko ikiza cya COVID-19 kibabaza cyane. Rero icyo nohanura Abarundi bene wacu ni uko bakwiye kumenya yuko ikiza cya COVID gihari kandi kibabaza, kandi bakwiye kucirinda, kuko kucirinda birashoboka cyane.
hamande yuko wabaza kuburijo bw'umubiri uwo mugwaru kamenyesha kandi ko icyo kiza kibabaza biturutse ku kuntu umuryango ufise umugwayi winubwa mu kibano aho ababonye biruka bakabahungira kure
no mu buryo bw'imero psychology kubonye abantu bariko barakwinuba ukabona abantu bariko barakwigirwa inyuma birababaza cyane mu buryo bw'imero kandi kikongera kikaba kiriho kirakubabaza no mu buryo bw'umubiri abantu bamaze kumva ko uwagwaye icyo kiza cya covid burya n'abana bato bato bo mu kibano ntibasubira kugaruka gukina n'abandi barababuza birababaje cyane rwose
uno mukenyezi nawe nyene ari mu banduye virusi ya corona nawe nyene mu nyuma gakira avuga ko kimwe mu bituma abarundi badakurikiza amabwirizwa yo kwirinda harimo imico y'abarundi aho baza ku muntu utamuramukije abari kumwinuba uwo mukenyezi akemeza ko nabwiwe yagerageje kwankakura mukanya akiva mu kato ariko mu kibano bakabibona nko kwishima
abarundi ferije simbona ko ari nyifato nyene yo kugwanya icyo kiza keshi abarundi turi tajara kuko ko musanga cyo gumatora mukanya beshi turagenda tatufuka munwa ugasanga turakoraniye ahantu hari abantu benshi bagize biki imana nyene yo kugumitwirinda kuko icyo gihe naje we nkivayo nkigirwara ugasanga keshi nguma nambaye agafuka munwa aho ngiye keshi nyene ugasanga sindamukanya nkabona nkababwira nta cyangwa nabagenda ni corona reka ni muntu twaramukanya urumva rero retse kumuramutsa canke ibiki uzawumva atanguye uzaravuga amajambo atari meza yuko umwinovye ukamubwira iterega naragwaye ati none waragwaye ntiwakize urumva sinzi rero ibintu biri mu mitwe yacu
uno mukenyezi asanzwe akora akazi ko kwigisha avuga ko inyuma yaho ibipimo byo kwa muganga vyerekanye ko yakize uwo mugera vyamugoye gusubira ku kazi kiwe yibaza ko bazomwinuba basubiye ku mirimo ariko akemeza ko ageze kwazi yatangajwe no kubona yakigwa atakumwinuba
makwera sanswe nkora akazi kubwikisha nige natanguye gatoyi numva umenga ntabyumva kungena abana bahava banyakira ne nasubirayo kindi bakakwica gihe nakiye mara n'indindwi muhira hama muganda bona nireka ngende yo ngiye yo kubera bari baduhaye n'agapapuro kerekana ko ari negative tudatutereka abantu umva nyene nkababwira abandi gucyo onye naragenza ndabibabwira n'abana barambaza ndababwira nti jemeze neza je narakize nta nakimwe ngiyakana gapapuro ndafise amaye
kubwa karikste nkuru ziza wo mwishiramwe mpuzamakungu gita ibijanye n'akazi Organisation Internationale du Travail asaba leta ko yofasha gukomeza imigwi ijejwe gukingira amagara y'abantu n'impanuka mu buzi bwose haba mu bigenga no mu bwa leta muri bino bihe vy'icyo kiza kugira ngo bigabanye abandurira ku kazi Karikste nkuru ziza avuga kandi ko iyo abakozi bagumye bagwaragurika kubera ibiza bazana uruhombo kumukoresha kuko akazi kaheza kagakogwa nabi nabi
umukoresha ashizeho izo ngingo zikwiye ku kazi muri iki gihe kidasanzwe cya covid iyo miguhe zigafasha gushyira mu ngero mu ngiro imigambi yashizweho na leta ndetse n'amasosiyete ku ruhande rwayo kugwanya icyo kiza nuko iyo amagara y'abakozi atabungabunzwe kenshi n'umukoresha arahombera rero muri rusangi iyo migwi iyo ishizweho hagashigwaho n'umugambi wo kugwanya no kurinda amasanganya ku kazi bifise akunko kenshi haba ku bakoresha no ku bakozi ubwabo
ibiharuro biva mu ishyirahamwe mpuzamakungu gitaha ibijyanye n'akazi ku isi yerekana ko Afrika kuva mu mwaka w'2020 abantu barenga miliyoni 200 ari bamaze gutakaza akazi kubera ikiza cha virusi ya corona
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibyagabigari bya Afrika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'izi rya Amerika
kandi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu
Ndiyo hano Kampala Uganda.
Jende mjitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri Kaya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. ntuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Ikigo rurangiranwa mu mbuga ngurukana bumenyi Facebook cyo muri Amerika gihanganye n'ibirego byo kurenga ku mabwirizwa agenga uko gikora inyuma yaho umwe mu bahoze ari abakozi bacu ashiri hanze amapage abarizwa mu bihumbi inyandiko zacu. Umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Chris Hannes aragaruka kuri bimwe bikuru bikuru biri muri izo nyandiko zibanga za Facebook zashyizwe ku mugaragaro. Ni inkuru mwumva mu ijwi rya mugenzi wacu Temistocle Mutijima.
Nyuma yo kwegeranya inyandiko nyinshi ubwo yari mu buyobozi bwa Facebook, Frances Haugen yazikwirakwije mu bigo by'itangazamakuru bigera kuri 17 byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nabyo byahise bifatanya mu mushinga wo gutangaza inkuru buri kimwe kwacyo ku birebana n'ibikubiye muri izo nyandiko. Inkuru zatangajwe ku munsi wari wumvikanyweho mu mpera z'ukwezi gushize kwa 10 zigaragaza Facebook nk'ikigo gishishikajwe no kongera umubare w'abagikoresha no kugwiza inyungu kirengagiza uburyo abantu bakoresha urwo rubuga mu gukwirakwiza ubutumwa bubi burwango n'ibinyoma. Izo nyandiko zigaragaza ko Facebook by'umwihariko yananiwe gushyiraho uburyo bwo kugenzura imvugo zibiba urwango, izisebanya n'ibinyoma zikoreshwa n'abakiriya bayo bari muri bimwe mu bihugu birimo n'ibyo Facebook ubwayo yanzuye ko biri mu kaga kenshi ko kugarizwa n'ingaruka zabene iyo mikoreshereze mibi y'uru rubuga. Mu by'izo nyandiko zivuga ko Facebook yananiwe gukora kandi harimo gushyiraho porogaramu z'ubutasi zikora neza no kugira umubare uhagije w'abakozi bakurikirana kandi bazi indimi nyinshi mu zikoreshwa n'abakoresha uru rubuga nkoranyambaga. Uretse abanyamakuru, Bwana Haugen izi nyandiko yanazishyikirije Komisiyo ya Amerika ishinzwe umutekano n'ubutwererane hamwe n'Inteko Nshingamategeko ya Amerika. Yanatanze ubuhamya imbere y'abagize Komisiyo y'Ubucuruzi muri Sena no mu Nteko Nshingamategeko y'Ubwongereza. Haugen akaba yarakoresheje telefone ye ngendanwa mu gufata izo nyandiko. Izi nyandiko ni ingenzi cyane kuko ubusanzwe urubuga rwa Facebook rukoreshwa n'abantu benshi cyane ku isi. Imibare y'ibarura iki kigo cyikoreye ubwacyo mu mpera z'ukwezi kwa 9 k'uyu mwaka igaragaza ko kugeza icyo gihe uru rubuga rwari rufite abarukoresha bagera kuri miliyari 2 na miliyoni zisaga 700. Ni ukuvuga hafi umuturage umwe muri batatu ku isi, hakiyongeraho ko iki kigo ari nacyo kigenzura izindi mbuga nkoranyambaga nka WhatsApp na Instagram. Icyakora mu guhakana iby'iki kigo gishinjwa, umuvugizi wa Facebook Bwana Mavis Jones mu nyandiko ye yavuze ko icyo kigo kirimo gukora ibishoboka mu guhagarika imikoreshereze mibi y'imbuga zacyo mu bice bigaragara ko bishobora kuvukamo amakimbirane, kandi gifite abakozi bavuga indimi mu buryo bwa kavukire bagenzura ibitangarizwa kuri urwo rubuga mu ndimi zigera kuri 70. Wa mbere w'iki cyumweru mu nama y'abanyamigabane ya buri gihembwe yabaye hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga, Bwana Mark Zuckerberg washinze Facebook yavuze ko iki kigo gihanganye n'ingufu z'akagambane k'abashaka gukoresha izo nyandiko mu kugisiga icyasha.
Njuti muduteza matwi ahaniyo dusoreje amakuru yacu kuri isahanda abashimye ko mwahisemo gukurikira radio Ijwi rya Amerika. Nshimira na bagenzi banje bafashije gutegura aya makuru. Washize hamwe aya majwi ni Fasil Gebeyehu, amakuru yarahagarariwe na Eddie Gwema, naho kuri micro mwari kumwe nanje Fidel Niyongabo. Ndabasezeye ndabifuriza ibihe byiza.
Radio is with America. Yabai, it's a little chachu. Uguche, you uguchu. Yabai, it's a little chachu. Uguchangi jambo, uganya jugu. Yabai, it's a little chachu. Yabai, kizo chacho.